inama za COP ariko bita mu Gifaransa conference de parties, inama ziba uko umwaka utashe, aho ibihugu byo ku isi yose bikorana kugira ngo birabe aho bagejeje utwigoro, imigambi yo gukingira ikirere. Ni inama zatanguye mu mwaka w'1992, aho hashyirwaho amasezerano ku bijyanye no gukingira ikirere, gukingira amashyamba n'ibyo kurwanya ubugaragwa. Ni muri urwo rwego aho ku mpera z'umwaka izi nama zitama ziba
Ego, uravuze muri make ko ari inama ziba zikorana ku mwaka utashe, inama ngaruka mwaka kugira ngo barabe ingene ikirere gikingirwa gusumba, ariko inama yose igira ico yihariye. Aha ndavuga nk'inama igira 17 iri mu zamenyekane cyane, baravuga yuko barinda kuraba ingene amasezerano ya Kyoto yokongerezwa igihe ya 2021 yari izwi nayo nyine, kuko bategeza gufata ingingo zikomakomeye i Paris mu Faransa. Ino nama yoyo hari ici hariye ifise gusumba izindi zose zaba
yo anavuga yisangije cyangwa icifise yihariye ni ikijyanye n'ico bita loss and damage, ibintu bijyanye n'uko ibihugu cyane cyane inavuga muri Afurika n'ibindi byo gice cyo hepfo y'isi ntacyo byavuze bivanye n'uko tunzi by'isi bwagiye buratera imbere mu myaka iheze, cyane cyane bivanye ko amahinguriro yo mu bihugu byo haruguru yagiye akoresha by'ibyuka yatumye ikirere cyomekana. Nuvuga rero iyo principe ya loss and damage bari bemeranyije no mu y'amasezerano yaba i Paris muri 2015, nico navuga kidasanzwe iyi nama y'ubu byo kwihweza. Ni ukuvuga mbega byogenda gute kugira ngo ibihugu n'umunsi ari byo bigeramiwe n'ibi bintu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe bishigikirwe biro nk'uburyo bwo kugira ngo bishobore kwikingira cyangwa kugabanya inkurikizi mbi bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe. Byofashwa gute, ku rwego rungana gute, nabyo ubwabwo byukuri iki? Ibintu nico navuga gikuru gikuru. Ica kabiri navuga ni uko osi inama ibaye mu gihe nk'uko tubibona hirya no hino no muri Afurika harimo ugwaruka, cyane ugwaruka wahagurukiye bino bibazo, wahagurukiye bino bibazo bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe kugira ngo nabo bagire icyo bavuze, haba mu bihugu bya Buraya, mu bihugu bya Amerika, mu bihugu bya Afurika, nubya agiye n'ahandi. Abantu batandukanye nshashanu rwaruka buri mu mashuri bikora uhaguruka ari ugacika zo zakacu ntako kifashe igihe kino kibazo kizoba kiratorerwa umuti. Icyo n'ikindi nuvuga twabonye no mu minsi iheze ukwezi kw'icenda no muri wa gatanu wa gatandatu heze hariho imyigaragambyo cyangwa imyerekano, abantu benshi bagiye mu barabara barakorana bashaka si ugwaruka gusa n'abandi bashikiwe n'abantu bakuze bavuga ati koko iyi nama ntisubire kuba ntiziheruka, ibihugu bigire icyo byongereje mu kugira akigoro ko kugabanya ibibyuka byonona ikirere. Icyanyuma nashikiriza ko nuko ya mahinguriro atuma ikirere cyononekara arekura imyotsi byonona ikirere, nayo nyine navuga ageze ameze nk'ageramiro ko musanzwe niyo yatumye turi muri zino ngorane turimo, aho abantu benshi bari kuravuga ati harageze yuko amasantrale charbon cyane cyane ahagarara, amabanki amwamwe akomakomeye harimo banki y'isi yose, harimo banki ya Afurika yo guteza imbere BAD baheruka kumenyekanisha yuko batazosubira gutanga ingurane ku mashyirahamwe arekura ibyo byotsi byonona imyumvire. Zose ni ingingo rero ariko zirafata kugira ngo barabe ko ubwigoro bwokomezwa bwoteza imbere mugabo nk'uko tubizi inkingi iracana imbere.
Yego, tugarutse kuri ico kintu reka dufatire ku cambere muri nyamukuru ino nama yagira 2025 iri kwiribanda ko ni ukuvuga nko gushumbusha ibihugu biriko biraca mu vyihindagurika ry'ibihe, ariko ata kinini vyakoze kugira ngo bibe muri iryo hindagurika ry'ibihe. Ahanini iyo tuvuze ivyo bihugu ni ibihugu bikiri mu nzira y'iterambere, harimo Burundi, harimo Rwanda, harimo Afrika umugabane munini. Hakunze kuboneka amatati na cane cane hagati ibihugu vya rutura nka Amerika n'Ubushinwa, aho nk'Ubushinwa bwavuga buti ntidushobora guhagarika guhingura, banza mwebwe muhagarike tubanze tugere aho twageze. Uko guhangana hagati ibihugu vya rutura mu gufasha ivyo bihugu bikiri mu nzira y'iterambere biriko biraca mu ihindagurika ry'ibihe ataco vyakoze, nico mwibaza kizova ngaho onye Madrid gitorewe umuti ubu muri ino nama ko kera vyari vyaranse ko bacumvikanako?
Iso kirashari kibazo, kirashari kibazo kandi kubwanje yongora kwemeza yuko imiri zibiri ziri imbere abaserukira ibihugu cyane cyane ibihugu bya rutura wavuze Ubushinwa na Amerika bazoshobora kumvikana kuri icyo kintu, kuko n'ubu navuga ntibabona kimwe ikibazo. Tuzi ko n'ubu hari ibibazo hagati y'ibyo bihugu bibiri, ibibazo rero ko n'ubu hari icyo bagiye kwemeranya kugira ngo bumvikane bashigikiranire babone no gufasha ibihugu nk'igihugu nk'uko yavuze. Atenshano yuko n'igihugu cya Amerika murabizi cyamaze kuvuga ko kitavuye amasezerano y'i Paris yashigikiye nk'iyo n'ingorane. Nk'iyo n'ingorane kuko ibihugu bya rutura tuzi byagize uruhara runini gutuma turi mu ngorane nk'izi cyangwa kubivamo n'abandi bacavuga ati okay namwe ko mubivuyemo natwe turabivuyemo. Kumbure n'ubushinwa ntawuzi aho bahagaze no munsi bashobora kuvuga ati twebwe turabaruririzi cyangwa turahagaritse ku byo twari twiyemeje kuko tugize amasezerano y'i Paris ibihugu byose byari byiyemeje ko byogera utwigoro ko kugabanura ibyo byuka kugira barabe yuko utu twigoro twotuma ihindagurika ry'ibihe ritaduga ku rugero rurenga rimwe n'igice gatanu bwa burundi ibihugu iyo bitanguye gusokora bamwe bavamwo abandi bagiranira hirya no hino abandi bavuga ati nyabuna natwe twuvamo urumva n'ingorane rero uvuga nti biracagoranye kandi uvuga ko ino nama mu isanzwe kuri twe tubibona nk'inama itegura inama ya izokurikira ya 2026 izoba mwaka uza kuko niho twiteze yuko ibihugu bizogaruka bisoye kuvuga ati turavye uko vyifashe dusubiye kugira ino ntambwe tugira kano tsigoro kandi ko kugabanya imyuka dushira mu kirere kugira barabe yuko bukwegereza ihangiro bari bihaye muri 15 Paris.
Hanyuma mbega iyo myuka ubu unyo igeze he nko mu 2015 n'imbere yaho bari bagabishije baravuga ko atagikodzwe ubushuhe bushobora kuba bwinshi ku rugero rwo hejuru ubu byo vyuka vyo hari habagiye baragira kigoro bakagabanya byifashe gute?
Novuga nti birashagoranye kuko uko tubipima twebwe nuko igipimo bakoresha kugira upime izo za carbon dioxide iri mu kirere bakoresha igipimo cyitwa ppm parts per million y'uno munsi tugeze ko tugeze ku 412 kandi mu isanzwe urugero harenzwa ari 350 urumva yuko twararenze ku bipimo birenga 60 aho twategezwa kuba turi kuvuga ko twigoro twose rero two kugabanya iyi myuka niyo kugira ngo tumanure tugabanure dukure ku 412 tugaruka ku bipimo by'5 ngabo uko kutumvikana cyane cyane kuvuye ku bihugu bya rutura ni kwabandanya turafite impungenge n'ubwoba yuko nyabuna hako tugabanura ubushuhe bw'isi bushobora kubandanya buduga kandi bimera nabi.
Hanyuma ca kigega naco bari barise fond vert ni kigega cari kujamwa amafaranga yo gufasha ivyo bihugu bitandukanye biko birashuhigwa ataco vyakoze kugira ngo bibe mu bihugu bishushe canke bigahura n'imvura nyinshi ataco vyakoze coco kigeze hehe ibihugu vya rutura biriko biratanga amafaranga vyari vyaremeye
kigega fond vert nkuko bivuze cari cashizweho cancane n'ibihugu vya rutura kugira ngo abegeranye amahera agera ku miliyari 100 z'amadolari uno munsi biharuro dufise bavuga yuko kuva mu mwaka w'2017 ari amaze kwegeranywa miliyari zirenga 72 umugabo ayo mahera ugiye kubiraba ntakwiye kubera ko ugiye kuraba kugira vuze ntangura ibihugu nk'ibi by'iwacu ugiye kuraba uburyo bukenewe kugira ngo bishobore kwiyungunganya ngo birinde neza bashire mu ngiro imigambi igabanya kwirinda adaptation energy gasozo cyane biri kumwe babiharura ku mahera agera ku miliyari 300 urumva n'umunsi wo turi kuri 70 hakenewe 300 urumva naho nyine ko ibindi bya cyane ndende
hagati aho umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hariwo Antonio Guterres yahamagaje vyihuta inama y'abakuru b'ibihugu n'amaleta ku kibazo c'ihindagurika ry'ibihe iyo nama yaritumye ko kwizuba mu kwezi kw'icenda izo bigamije kuraba ingenye vyuka birungikwa mu kirere bigabanywa ku rugero rufaditse ruboneka bitarenze mu 2050 saka mu gasana ka mbere muri ONU hari ubundi bwinshi bwaje busa nkabwo iyo nama nkamwebwe twoshira mu muce w'abahananira ivyihindagurika ry'ibihe hari ico muyiteze ko
biragoye kuvuga ko iyo nama ihamagawe mwaka uza ari shizwe imbere kuko nkuko bivuze nawe si ya mbere inama zamazabaye no mu kwezi kw'icenda guheze yari yabaye gihaba inama ihuza umuryango wa ONU ariko naho nyene turabona yuko ata amanama araba mugabo ibikogwa n'ibyo bivuze rero kuvuga ngo hasubira habindi inama rutura cyangwa idasanzwe itari ikibazo cy'igihe igihe ibyo bihugu nyene ariko birafata ingingo ntacyo biriko birashikako nubwo ngo no guta umwanya mugabo bamwe na bamwe hari abagerageza kwerekana ko afite ugushaka mugabo novuga nti amanama siyo azotorerwa umuti ibibazo dufite ahubwo ni ibikogwa byo guhagarika byo kugabanya ibyo byuka kugena bivuga cyo gituma rero ubona natwe nk'aba bakora muri kino gisata gerageza kuraba ibikirere ko byo byo kigirwa bituma ubona twama mu mahimiriza twama mu kwigisha twama mu kumenyesha amakuru y'ivyayo guhamagarira abantu yabona kubyitaho n'umunsi biboneka kumenga n'ugwaruka canke ntugu bigeramiwe biriko biraza mugabo turashaka ko umuntu wewe wese yumva yuko ikibazo cihindagurika gihe kibazo nyamakuru isi yacu ihanzwe nacu muri kino gihe isi yagiye ihangwa n'ibibazo bitandukanye ariko uno munsi ikibazo gikuru dufise iduhanze isi nakazoza n'abazoza mu nyuma yacu ikibazo cy'igihe cyo bituma rero twibaza yuko nitwashira hamwe ingufu abo ruguru bikiri mu nzira y'amajyambere umbe tugakora nabo tubyumva kumwe bo mu bihugu bya rutura imaze gutera imbere bashobora kugondoza abayobora ibihugu bakumva yuko umwanya atari uw'amanama umwanya atari uwo kuguza amanama cyangwa ibiganiro nyabona yuko bashyire mu ngiro bahereye kubyo bamaze kugeneza gukora mu masezerano y'Ipari.
Landry Ninteretse murongoye ishyirahamwe 350 ariyo 350 ni nago rugero bavuga ko ivyuka bitorenga ko kugira ngo umuntu ashobore kumererwa neza ngaha kuri inosi ku rwego rwa Afrika niho murongoye iryo shyirahamwe 350. Tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Nanjye ndabashimiye, murakoze.